Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize umurwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wemeza ko araye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu.
Nijoro mataifa kandirengaho no twagavye igitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura cikiriwe ngenda bayi nambara zibaza zanabandanye n'umuntu.
Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ku ruhande bw'u Burundi barahakana ko ico gitero kitigeze kigabwa. Aya makuru arimo nayandagezwe hirya nino ku isi tuyarambura mu kanya sase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muyagezeho ijya nino ku isaha inama igira 76 y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatanguye kwa kabiri w'indwi iheze ibandanya muri leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abakuru b'ibihugu n'amaleta bazotangura gushikiriza amajambo yabo kwa kabiri w'indwi za mu bategetsi bo mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko bitegekanijwe ko bitaba ino nama. Harimo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe ko aza guhaguruka ku mugoroba w'uno wa Mungu aza guherekezwa n'abategetsi barimo umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro umuvugira Madame Eveline Butoyi n'abandi bakozi bo mu biro vyiwe. Urugendo rwe rwa mbere muri Amerika nk'umukuru w'igihugu rubaye mu gihe umurwi Red Tabara gwanya leta aramutswa wemeza ko waraye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aza guhagurukira ko ku mugoroba w'uno wa Mungu. Igisirikare c'u Burundi kirahakana ariko ko ata gitero cigeze kigabwa kuri ico kibuga. Turaza kubigaruka ko handi hato. Ariko hagataho kuva ikiza ca virusi ya corona caduka n'ubwa mbere inama nkuru y'ibihugu bigize ONU ibaye imbona nkubone. Iyo mu mwaka uheze yabaye hifashishijwe za video naho biruko igice cha gatatu c'indongozi z'ibihugu 193 bigize ONU bazorungika ubutumwa bwabo hakoreshejwe za video kubera ikibazo cyo gucandagwa. ONU aha ivuga ko abazokwija bose mu nyubako zayo babwirizwa kuzoba baricandagishije nta numwe ariko naho biruko azosabwa kwerekana icemezo cuko yacandazwe nka president wa Brazil bitekanijwe ko azo wa mbere mu bavuga ntiyigeze yicandagisha. Mu ndweze yavuze ko afise ubudahangarwa kuko yigeze kwandura umugera wa COVID ya 19. Leta ya New York ikaba itegekanya ko mu kiringo c'imisi inama izomara mu micungararo ya ONU hazoshigwaho ibibanza vyo kwipimishirizamo ikiza ca COVID ya 19 no kwicandagisha kwagutsa. Incancho zizotangwa azoba ari zakozwe na societe ya Johnson & Johnson zitangwa kuri doze imwe rudende. Abategetsi b'ibihugu bigize ONU mu nama nkuru ya 76 mu gusozera twobabwira yuko bazoshimikira ahanini kukuraba icokorwa mu ntumbero yo gutuza ikiza cha virusi ya corona no gukingira ibidukikije. Mwagezwe hirya nino ku isi ku mugabane wa Afrika muri Nigeria abagizi banabi bari ku yabandi banyeshure 10 mu bo bari baranyuruje bavanye ku ishure giye gukira isengero ry'ababatiste riri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umukuru w'iryo shure yitwa Bethel Baptist High School yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko abasigaye kubohozwa mu banyurujwe haraheze amezi abiri ari 21 gusa. Reverend John Kayaba atwara iryo shure yavuze ko hari amafaranga ariko atatangaje ugitigiri yatanzwe kugira ngo habohozwe abana 8 hanyuma abandi babiri bakaba barekuwe kubera uburwayi bafise. Naho atatangaje amafaranga yatanzwe muri rusangi mu minsi yahera yari yavuze ko abanyurujwe basaba ko hatangwa amadolari ya Amerika hafi 2,500 ku mwana umwe kugira ngo arekugwe mu kwezi guheze. Abo banyuruje abana baba 150 bari barekuye 15 aba baje biyongera ku bandi barekuwe mu kwindwi. Abategetsi ba leta ya Kaduna ishure rya Bethel Baptist riherereyemo bakavuga ko abanyuruje abana ari ababandi kuva mu kwezi kwa 12 abantu bitwaje birwanisho bamaze gutera amashuri ashika kuri 10 muri Nigeria yose ukunyuruza abana muri Nigeria muri kahise vyakunda gukorwa n'intagondwa za Boko Haram hamwe n'abarwanyi biyitirira idini rya Islam ariko biraharawe ko ubu hari nabandi babikora bakeneye gusaba amafaranga ikigega cha Onyucita abana ku isi UNICEF mu mfunyafunyo kikavuga ko abana bagera ku miliyoni umwe muri Nigeria yose bashobora kutazoja ku ishure bivuye ku bwoba bw'umutekano wabo no gutinya kunyuruzwa bari ku masomero ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'umutekano aho mu rwiro rwa detabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko waraye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu mu itangazo uwo murwi wasohoye wavuze ko hari abasirikari b'u Burundi batari bake basize ubuzima mu mirwano uwo murwi wemeza ko ikibandanya kubera mu ishamba cimeza rya Rukoko ku ruhande rw'abo barwanyi bo bavuga ko hakomerekeye umurwanyi wabo umwe gusa u Burundi bubeshuza no makuru yose ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru akoreje ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda
Umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara uvuga ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpoza makungu ca Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishirwa mu ngo nk'isaha zitanu ni mu itangazo ritoya wa muhari washize habona ubicishije ku rubuga rwa Twitter Red Tabara wongeye ko uti twaratanye mu mitwe mu gihe nk'icisa himwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungera ikibuga c'indege twarateye n'ibibombe bitari bike yamara igisirikare cy'igihugu cavyamiriye kure umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yanse kugira byinshi avuga kuri ico gitero mu majambo make yatubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona wo muhari Red Tabara wavuze ko wisha abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho uvuga ko wowe ataco wahatakarije ibi igisirikare cy'u Burundi nticadukundiye kugira ico kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura kubibazo yacu nta n'urundi ruhande atawugwegamiye ruragira ico rubivuze ko ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makartye ya Rukaramo na Maramvya bemereye ijwi y'Amerika ko mu ijoro buca bakwa mu ngo bumvise inkoho nyinshi umwe muri bo yagize ati twari tugiye tuje kuryama duca twumva amasase menshi yamaze nk'isa imwe canke irenga gato harimo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane inciro ndwi canke umunani gushika ubu ntituramenya ivyari byo bitegekanije ko kuri uyu wa mungu umukuru w'igihugu aca kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONI abanyarukaramo babwiye ijwi rya Amerika ku mutekano wakajijwe bikomeye ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiri warakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abo banyagihugu babidutangarije ikibuga c'indege ca Bujumbura nico conyene u Burundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zija hanze y'igihugu kuri uyu wa mungu abakozi b'ikibuga c'indege bavuze ko ibikorwa bitahungabanye indege y'ababirigi ni ya Ethiopia zazanya abantu atangorane hari nabandi bafashe ingendo ayo masase ntaco yahungabanije nta nico nonekaje umwe muri bo niko yatubwiye ico kibuga c'indege citirwa Melchior Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko igihe kinini Leta y'u Burundi yama yavuze ko hariyo abagizi ba nabi abagwanyi ba Red Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hakurya Rusizi uruzi rugabura ivyo bihugu bibiri wo muhari Red Tabara wavutse nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwo wari Perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemo mu mwaka w'2015 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze mu kiganiro nanje maze kugirana n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana nabanje nongera subira kumubaza ko vyukuri bateye ikibuga c'indege kiri I Bujumbura mu Burundi
ndamutana n'ikibazo n'ijoro masaha y'isaha 5 birengaho
muvuga ngo zarabandanije zabandanije kuva ejo zibera he aho zatangure niho zikibera
oya ejo inyuma y'igitero twagabye ku kibuga cy'indege mu masaha y'ijoro twebwe twasubiye mu birindiro byacu tuzanzi mu ishamba rya Rukoko bo rero uno munsi abasirikare b'igihugu baza bakurikirana badukurikirana niyo rero intambara zabereye uno munsi mu ishamba rya Rukoko.
Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye abahazi hariho yinjiriro yinjirira ko abaza baje gufata indege hariho ibindi yinjiriro riza yinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe ni kubwinjiriro cyangwa ni kubusorohokero bw'ikibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye
ahantu aho hashyiriwe n'ibitero byacu ajya ku matike ajya indege
mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani ivyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi n'ibiki ego no muri iyo migwano muvuga ikibandanye
kite ama ubi yarandamanye kite kuri kibuga cy'indege nk'uko navuga ariko mu migwano yarandamanye barabwiye abagenzi
mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho ubwahe bwoko bw'amasasu mutera mwari mugamije iki ariko hariho abari ko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu vyiteze ko ava aja i New York mu namigira 76 ya ONU ivyo nivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije
sibyo kuko twebwe urugambi rwa rutanga ni kwatangira tuje kugwanya urugendo rwa perezida ubari tanishimye ariko niwe ukurikirane mu byo dusanzwe turimo mu rugamba turimo mu Rwanda
ibyo mukahitamo kubyerekana muciye ku kibuga cy'indege naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa president Burundi Evariste Ndayishimiye ahava akora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze ko atari cyo mugamije ibitero nk'ibi bivugwa bikunze kuba mu gihe hari ikintu nshimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kiriko kiraba ku Burundi aha turatanga nk'amanama atandukanye agiye araba mu Burundi hakavugwa ibitero muri iki bitero byo mu Rumonge muri buki bitero bitandukanye by'ahandi hantu kubera ikintu n'ivyo bitero byamabiza cyangwa bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi yaba nama mpuzamakungu y'abivyegeranyo bitandukanye yaba nama abera mu Burundi yaba manama abera hanze ariko atikitabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
ibitero byawe dutaba karendwe y'iwacu nyafurika ntituraba ayo manama ariko hari igihe bihurira na bigashika rero igitero anabaita anage kubera bimwe bimwe
ubu redi tabara muvugira iri mu Rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira he abavuga nabo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa rede tabara bobo bari mu kuri nta kuri barimo
oya abantu bavuga ko kwitirira ibitero tutakoze nta kuri nabo cyane barimo ndetse tabari ibyo kintu no kibaye gikoze kandi ngo ushoboye iyo tuvuze iki kintu ko twabihoze no batwa twikoze koko abo bandi nari nyungu bafite muri ibyo honye byo gupfobya imari nimi zari zo muri abo nyungu ko baba bariko barahiye icyo cyane.
Patrick Nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi rede tabara murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, murakoze.
Reka twibutse yuko igisirikare c'u Burundi gushika ino saha kivuga ko atagitero cigeze kigabwa ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura mu Burundi. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu Rwanda avugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishikeko bubasaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madame Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane. Ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa. Nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye, nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence iganya ari yo gupfa. Bari baranarinze kumva abantu bavuga ngo giti cy'imbungu cy'intege bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi, hari abundi bushime, hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi, kuba ubabwira yuko ibyiza biri imbere, ubabwira yuko inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva umuriro urunjemo, ntangira gutekereza ibyiza, none ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na centre de santé. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ariwe 2019, twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro 2.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite imicyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, arabiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kubaho gupfa bihindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo, yavuhaje urwango nk'umuntu wakundaga kwa kugera ngo ndakwanga tazi ikintu kibi wakoze gihambaye ndibuka ko najyaga nani kutubarwa ngambira ngo mbabarira niba ikintu nakoreye ndabona utavuga ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite urugo rubirurica ugafuhagaze ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuri umuntu afite iki kibazo ko atagifika ko ambira ngo nasinzira mbese byawe ndi byiza nubona agenda nubibona agenda bivaho nawe yari gihangangiye gute umenye ngo afite ihungabana risho no kumugeza muri depression kenshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyaho
nyobare ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa MS bivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye asunta kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru tubafitiye uno munsi ku mugoroba ikibazo cagateka kazi na muntu mu Burundi ntikivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashirahamwe arenga 50 akorera imbere mu Burundi bavuga ko mu gihugu hari umwidegemvyo kandi ko inzego zijeje kurengera uburenganzira bwa muntu zikora akazi kabo uko bikwiriye kurundi ruhande ariko ishamwe mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe arenga 40 mpuzamakungu n'abarundi akorera hanze y'igihugu cabo bemeza ko guhonyora uburenganzira bwa muntu bibandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi kandi ko ONU yabwirizwa kugumiza ijisho ku Burundi mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigaruka ko na Sixte Vigny ni muraba president wa CNIDH commission yigenga y'igihugu c'u Burundi jeje uburenganzira bwa muntu hamwe na Gerard Hakizimana we n'umukuru w'ishirahamwe Fulicon F dirwanya ikimenyane na kamwana wa mama undi mutumire wa Thomas Kamirindi ni maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokodi.
Twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu byifashe neza turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu si ibintu umuntu ashika ko avuye ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu wari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'u Burundi iri kirakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi kandi ko gatera kaje imbere nibaza rero yuko raporo sinzi icyo bishimikije ko mugabo ije mbona jyewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye maze gufata ku bijyanye n'ubutungane ku bijyanye no kurekura abanyororo tukubijyanye no gushyijambo amashyirahamwe atandukanye harimo nayo muri sosiyete sivile turabe ibiko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuronkuza afungura ashobore kwiga bitagoranye ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsindakiza agateka kazi na muntu reka mbere dushake dushyire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko turimo mu Burundi ari nziza kandi nta n'umwezi ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho ibizemeza biriho kandi n'ibyicara nk'abaterakazi na muntu nk'abaterakazi imbere cyane
perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamari iyi komisiyo ya Loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo
nagira ndakubwira wese yuko nagendamenyeshe yuko nawe ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka aho umukuru w'igihugu wenyine atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu miryango yose itandukanye ahereye no kuba bahiganywe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ni ukuvuga ko bashobora kureba batashaka kubivuga mugabo tuzi turabizi kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambo biriko biraba muri aki kiganiro by'ibinyamakuru byarabaye kandi bo birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho
noneho duhe ijambo Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokode Maître mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bugihangayitse bigihangayikishijwe bigihangayikishije cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakaburirengero n'umugubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri Fokode
Murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH. Nufata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba igisho ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Mugabo mu gihe cyavuga ati byose bimeze neza, twateye intambwe idasanzwe. Ibivuguruzi byavuze ni Komisiyo d'Enquête des Nations Unies gushyira habona, kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye, yaba yo mu gihugu, yaba amashyirahamwe mpuzamakungu. Hama kandi Perezida wa CNDH ikiza ciwe umuntu yogenda avuze nuko twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu bigwa baranyuruzwa. Muri Fokode tumaze gutohoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa. Muri ino minsi ya vuba dufise abarenga 30 banyurujwe kuri buno butegetsi bwa Vari Sito Ndayishimiye. Kandi abanyuruzwa nta na rimwe bigera baronka ubutungane, ni kuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu. Sinibyo gusa, hari n'ibindi byaha byagiye birakorwa kuva 2015 kugeza uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura. Kira noneho umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu Burundi bugezaho umwansi ashaka. Wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira. Abashikira umukuru w'igihugu ni nabakeya ku buryo kumburengera ngo bamushikiriye ari bake cyane. Uravye abamerewe nabi, abishyuwe abantu, abagise abantu banyurujwe batigeze bashobora kuronka ubutungane. Sinumva rengera n'umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye, mugabo umukuru wa CNDH aca avuga ati ibintu bimeze neza. Kuko nagomba nibutsa abatwumviriza, nta gihugu gishobora kubamo agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga, kidafise ubutungane bukora neza.
Ariko se Maitre Bigirimana, ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane, atavuga ibyiza gusa, avuga n'ibibi bishobora kuba biba, waduhengero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu Burundi avuga uko bimeze bibi, nimba hari biba?
Kuva 2015 murabizi na Perezida wa CNDH arabizi iby'agateka kazi na muntu ushaka ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane, ku buryo uno munsi ata muntu yo kubahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe.
Yego Maitre, yego. Ariko nyine narindimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu Burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko.
Ariko arafise urugira ndashikako. Iyo turiko turatabariza abantu babanyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe y'i Burundi rikwiye kuvuga yuko abari mu nzego z'umutekano, abari mu mbonerakure, abakorera igisata cy'iperereza baje kunyuruza umuntu kanaka, ibyo birabagora. Ntibinagorana ayo mashyirahamwe gusa, biragorana CNDH. Raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe, nako baravuga umwe na nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero. Umuvunja y'ibita Kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu yari ibyo bita disparition force, niyo ka yonyine bavuga. Bisigura yuko na CNDH iratinya kuvuga ibintu biko biraba, bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka CNDH, bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora, ko aribyo badashobora kuvugira hejuru. Twebwe rero turabatahura, ni nacyo gituma twahunze igihugu kuva 2015 ni kubera
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda niyo ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoroma ari kumenaje we Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twese ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muruhanirwa ahanje twaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.